Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwidi wenchuti bakunze muteze amatwi iganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Abantu batize amashuri menshi nibo bumva cyane ngoranizanye n'ibivyo mugira basida ko ikintu mubariye aracumba.
Uyu ni muganga Thierry Nahimana akwirikiranira hagufi abagenda mugera wa sida mu bitaro byitiriwe Umwami Khaled byo mu Kamenge mu gihugu cy'u Burundi. Avuga ko magenda n'umugera wa sida harabakwirikiza impanuro za muganga n'abandi basa n'abadashaka kwemanga ko bagenda n'uyo mugera. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Nabifurize umunsi wa Mungu nshuti bakunzi bijwi rya Amerika. Mu Burundi abakora mu gisata cyo gukurikirana abagendana indwara ya sida bemeza ko abanyacubahiro n'abifise bagendana iyo ndwara bagifata imiti yo kuyifufa haza mu mpisho. Inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru ijwi rya Amerika mu ntara ya Gitega Fidel d'Antoine Sabimana.
Abo bagendana umugera wa sida bari mu migwi y'abifise baracafise amasoni yo kwitura abaganga bajeje gukurikirana abagendana umugera wa sida mu bigo bibijejwe. Muganga Thierry Nahimana akurikirana abagendana umugera wa sida mu bitaro vyitiriwe Umwami Khaled mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura.
Ego turabibona no babarira abantu novuga ko batize cyane abantu batize amashuri menshi nibo batworohera cyane boroha bumva cyane ingoranizanye n'ibivyo mugera wa sida ko ikintu mubariye aracumva mu gahari y'abantu n'ubu batemera iyo ngwara bata umubariye kagwaye atavyakira naho baca binyegeza abantu imiti mu kinyegero ugasanga uwo muntu ntigera aza kwivuza kwa muganga kubera gutinya ko abandi bo bibona. Muganibaza ikintu nyamukuru no kwakira iyo ngwara ko cyane baravuga bati uza gukira ingwara arayirata.
Icyo kibazo no mu kigo cya NSS LBP Plus aho twagiye turaca baremeza ko abantu baciriritse ari waborohera kwakira muri ivyo bigo. Bavuga ko batitura ivyo bigo kenshi batuma abandi bantu bagaheza bakayibagurira mu gihe hari imiti itangwa ku buntu muri ivyo bigo nyene. Bavuga ko tabuhinga bwa none burashigwaho ngo kugira ngo umuntu ntatore imiti kabiri, ari naco gituma bishoboka ko umuntu atora umuti kuri kino kigo akaja no gukinda gatora. Uko gutora imiti ku bigo vyinshi ni navyo bituma bagendana umugera wa sida bifise bashobora kugura imiti kuri abo bayitoye bisubiriza. Ingaruka zishobora kuba mbi kuri bene abo bantu bafata imiti mu mpisho nk'uko tubibwirwa na muganga Thierry Nahimana.
Nk'umuntu amaze kuyakira biramworohera, araba ari kumwe n'abandi agafata amazi akakinywera imbere y'abandi nk'uyonye biranamufasha, niyo miti iragira icyo imufashije gusumba wa wundi atarabona neza atarimera ingwara yiwe.
Mbe mugira tubahirije amasaha kubera gutinya abantu bimufite ingarukiye ku magara ye.
Mu bisanzwe iyi miti abagwayi bafata irafise vuga ati ni rimwe ku munsi urumva ushobora kunywa nka saa moya y'ijoro. Bisanzwe tuza kusubira saa moya y'ijoro mugasi uvuga ngo niyo saha nyene bishitse iminota nka 30 nturenze amasaha 2 urashobora kunywa kona yahandi usivye urumva wa mugera ubuhaye umwanya ukugira ukomere kumva umuti wateza kubuha ukawubura ico gihe ucu ugangura niko no bivuga umva uwo mugera ucuronka umwanya ukwikina amatavu mu mubiri wiwe cyo bituma bimutera ingorane.
Muganga Maria Noela ruri hose mu mugambi wa leta jeje kugwanya ikiza sida mu Burundi avuga ko ivyegeranyo vyabo bafashanya muri ico gisata co kugwanya sida bibereka ko ico kibazo gihari, akagira gatanga n'impanuro kuri uwo mugwe wafata imiti mu mpisho.
Ego ivyo birabitwereka cyane gose ni ku mpamvu zabo turabandanya tugira tubigisha ko bose botegezwa kuza kwipimisha ariko kuri bo ntibaza kwipimisha cyane cyane abantu bafise amahera bagashaka kwigurira imiti ku bwabo ntibaze kubigo bibijeje kugira ngo dushobore kubapima. Natwo bahimiriza bose ko boja mu bigo bibajejwe kugira ngo bashobore gupimwa kugira ngo dushobore kubashira ku miti umugera wa sida urandugwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Twasaba ko bo vyumva ko umugera wa sida ni ingwara nk'izindi kandi ashobora kugendana umugera wa sida uri kufata imiti muri ico gihe ntangorana uzobaho ubuzima bwawe bwose nk'uko abandi batagwaye.
Mumugambi wa leta rero kugwanya sida mu Burundi bavuga ko mu minsi ya kazoza agiye gutunganya uburyo bwa none ngo tumata utora umuti ku bigo bibiri igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twacari ku makuru avugwa mu Burundi nyuma yaho ico gihugu cyo Burundi kivavanuriye na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI kuri no wa gatanu windwi turiko turasozera umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD uvuga ko ikigiye gukurikira hari inyigisho zo kumvisha imico itandukanye ku butungane bw'u Burundi bwikwiye ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi baturuka mu makomine yose y'intara ya Kirundo bahuriye ku mutumba wa Rugero ya mbere hafi y'igisagara cya Kirundo. Bashitse kuri uyo mutumba ugiye kubakwa ko ingoro y'uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo barangije urugendo rwararitswe n'ubushikiranganje by'intwaro yo hagati mu gihugu, urugendo rwo kwigina ugusokora Burundi ku Burundi muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha.
Sentare cimanza z'abanyafrika gusa natabaye.
Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ntiyagaragaye muri urwo rugendo rwari rutumiwemo abarundi bose. Ahagiye kubakwa ingoro y'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo niho yabonaniye n'abanywanyi b'uwo mugambwe. Yashikirije ijambo rihamagarira abagumyabanga ba CNDD-FDD guteza imbere igihugu, ariko yanagarutse ku bijyanye n'uko u Burundi bwaraye busezeye Burundu sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Evariste Ndayishimiye yavuze ko ibihugu vyarenganuye u Burundi kubera vyabonye ko bufise ubutungane bwuzuye.
Hari abantu bari bazi yuko ubucamanza bw'u Burundi ari sentare irirahe, batari bazi ko mu Burundi hari ubucamanza. Hanyuma ibihugu bitari bike birabibona bisanga mu Burundi ni igihugu kitunze gifise ubucamanza, gifise ingabo zicunga umutekano, ata muntu yicira uwundi ubusa, uwishe umuntu wese ahanga. Niho bagiye kubona bati bwa bundi u Burundi bariko baraburenganya. Mugabo hariho abari bagize iyo sentare igikoresho. Ngo reka rero ngo twatebagaje ubutegetsi bikanka ngo tuzobafatirirahe. Nimwavyumva bivuga. Ngo tuzoca tubajana ngo irahe izo hanze izo badufatira. Nkuko menga rahe niyo sentare y'u Burundi.
Kuboba bakibona ko ubutungane bw'u Burundi buri muri sentare mpuzamakungu, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi avuga ko bagiye gutangura kubigisha.
Hari nabandi bavuga ngo nzokuburanya ngo gushikirahe. Ubu rero navuga ati tuzoburana leta izontunganiriza. Nimumenye ko leta y'u Burundi iri ngaha nk'umuvyeyi idutunganiza. Nimuze musubire kuraba inze. Hari abarundi rero batabizi ivyo dutangure kubigisha. Bumve yuko u Burundi ari igihugu cyacu, igihugu dutegerezwa twebwe nyene kubahana tukubahiriza n'igihugu cyacu twebwe abenegihugu. Tumenye rero igihugu icarije. Hariho abantu bari bazajya kudusha coba tukomoka kubera iterabwoba. Mugabo naganda baremeshe Imana ntizoduhe.
Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye amenyesha ko umunyamahanga azoza aje gufasha u Burundi azobanza kwemera guca mu nzira abarundi bamweretse. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze urakenuye tukivuga rero ivyo kuvavanura ku Burundi na CPI. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabigarutse ko n'umushikiranganje w'u Burundi ajeje ubutungane Aime Laurentine Kanyana, aho yatanguye avuga imvo nyamukuru zatumye u Burundi buva muri iyo sentare. Reka tubatege amatwi.
Leta y'u Burundi nk'uko mubizi yari yarasinyiye amasezerano, ariko hageze ishyirwa mu ngiro ryayo yagiye ibona yuko bitari kubiragenda neza, ihereye ku vyaba ku bindi bihugu vya Afrika ikaraba n'ingene igihugu cy'u Burundi naco nyene cagira gisamburwe biciye kuri iyo sentare bifashijwe n'ibihugu rutura bimwe bimwe bitari no muri iyo sentare. Hanyuma rero bigaca bigomba kuguma bitera umutima uhagaze inzego z'Uburundi ubuyobozi bw'Uburundi n'Abarundi ngo bose bagira bajyanira he nk'uko babikoze mu bindi bihugu bakabisambura muri za Libya murabizi no muri Cote d'Ivoire rero leta y'u Burundi yagize iti yose ntare ko yahinduye intumbero twari twariyemeje twese n'ibihugu bihurikiyemwo reka bivemo na karubutungane bwacu buri kwiki
abantu batari bake mushikiranje bavuga ko kubona leta y'u Burundi ifashe iyo ngingo ari kugira ngo abantu cyane cyane bari mu butegetsi bakoze ibyaha bashore kudahanwa aho muhavuga kwiki
icyo kinyoma kitambaye kuko mu mategeko mpanabyaha y'u Burundi kandi hano bavuga yuko hariho abafite ubudahangarwa kuko ari abategetsi bakoze ibyaha
nta ngaruka mwe mwibaza ko iyo ngingo ishobora kugira mushikiranje
kugerekeye ugihugu cy'u Burundi nta ngaruka mbi bizogira kuko u Burundi ni umunyeshuri mwiza cyane iminsi twamaze muri iyo sentare u Burundi bwarashoboye kwitunganya bikwiriye ibyo byaha byose bavuga ko byananiranye bijya muri iyo sentare ni ukuvuga leta y'u Burundi bicishije mu mategeko mpanabyaha byose yarabishyizemo kugira ngo bizohanwe hatarabwe icyakurinze
mwavuze ko leta Burundi ikabutungane mu Burundi bushaka gukemura ibibazo by'ubutungane ariko hariho benshi bavuga ko hariho imanza nyinshi cyane rwose hariho n'ubwicanyi bwinshi bwabaye ariko gushika ubu abantu bakora ubwo bwicanyi batarahanwa ibyo bibazo byose muzo bitarira umuti gute
ubwicanyi mu Burundi bityo bwarabaye kuva kera cyane kuva kuri independence murazi ko hagumye hafi abantu rero ibyabaye mu Burundi burya abarundi bari babitoreye n'umuti hariya yarusha kwa dushireho umugwi wo kuvuga no kuri kureturanira hanyuma uwo mugumaze kujyaho uzokumviriza bamwe n'abandi hanyuma uheze ugire icyo uvuze baba bajyanwa imbere y'ubutungane haba abari kuriranira ibyo byose ukicyaseko rero turizera yuko mu Burundi bitazoguma haba ibintu biheruko ibindi biheruko kuva ubundi bwikukira mpamvu byabaye byose ntakimara bivuga ko ariko kuva ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ko ariho bashingira ubutungane bwarakoze n'ukuri abantu batembagaje ubutegetsi murabona ko bashyize imbere y'intahe bagahanwa bagomoye amabarabara bakonona bakica abantu bakagira ame barashyize imbere y'ubutungane
mwavuze ibihugu yose ntare yashatse kugiramwo ingingo zifatiye cyane cyane kuri politiki nk'uko mwabivuze hari ibimenyetso byari bihari ko mu Burundi byari kumira nko muri ibyo bihugu
ibimenyetso byari bihari kuko urinze ubona inzego z'igihugu iyo zitewe zibayemo imigomoko zigahaguruka zikagarukana umutekano umutekano ukagaruka hama abari ko barahungabanya umutekano bakaba bacye bajya imbere yo kuvuga ngo izo nzego zakoze nabi kandi zo zakoze akazitegerezwa ukibona yo hanyuma ukatubona amaraporo ariko arakogwa n'ibihugu bya Buraya ndabitse ngo batumwe na ONU mugabo tubona neza intumbero y'ababitumye ko ari ibihugu bya Buraya murabona Ubufaransa ngende bwamamushyira imbere amaresolution n'iki ibyo byose byarerekana yuko ntibarondera gukorera umuti ngorane ziba ziri mu Burundi mu mahoro n'umutekano barondera ku gihugu cyacu bokimurikamo inteko bokimurikamo abitongo baje guca imanza kugira ngo iki baje bafashe noneho kuma binjira mu Burundi babaryanishe gusumba
umushikiranganje w'ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi Aime Laurentine Kanyana akaba ariko yishaka ku bibazo bya mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kiganiro muri Isanga mushobora gukurikira cyose gikwiye kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mukanya urutonde rw'iganiro vyacu duce tururubandaniriza ku kiganiro ntorere kazoza
mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza.
Erega mwarasizwe ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ninyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Bakunze ibiganiro bya studio Ijambo ndabaramukije. Jerome Niyonzima ndabahaye ikaze muri cyakiyago cha politique mikundira arico Ntorere kazoza. Muri Ntorere kazoza cuno munsi tukaba tugiye kugaruka kubijanye no gusubiza agateka abagateshejwe n'intambara. Tugashimikira ku kibazo cy'inshumbusho itegekanirijwe mu masezerano y'Arusha kuzohabwa abazo badashoboye gushikira amatongo yabo. Reka nsabe mugenzi wacu Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu, akaba hari Dieudonné Mbonimpa umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ane matunga ariwe CNTB, hakaba na Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umugwi ujeje gushira habona ukuri no kunywanisha Abarundi seve. Araganira kandi na Atanazi Masumbuko aserukira urunani rw'abahungutse hariya mu ntara ya Rumonge. Terence Manirakiza, ijambo ni rwawe.
Ijambo riri cyaritishe naho rigakiza, vugana 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 ikiyago n'ikindi, vugana 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 ikiyago n'ikindi.
Hano muri studio turi kumwe n'umutumire Mbonimpa Dieudonné asanzwe ari umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya ibazo by'amatongo n'ayandi matungo CNTB. Dieudonné, turaramukije tunabahana ikaze muri kino kiganiro.
Ndakuramukije nanje nongera ndamutsa bari kwarakurikirana kino kiganiro.
Mhm. Kanya rero turaheza twinjire mu kiganiro nyezina.
Kuza kumana ni soko nyamazime naba muyage muzibukirizo bibere. Jambo iri charitishe naho rigakiza, vugana 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 ikiyago n'ikindi, vugana 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 ikiyago n'ikindi.
Muri kano kanya reka dutangure rero dutega amatwi Musenyeri Jean-Louis Nahimana aho atubwira igituma uwo mugwi mu bikorwa usanzwe ufise utegerezwa no gushira imbere ishumbushwa ry'abagiye banyagwa ibyabo anini ngo byavuye mu masezerano y'abaganiriye y'Arusha. Ati kandi biteza kugenda gutyo kuko ahandi hoho koba ari nko guta umwanya.
Uyu mugwi wavuye mu biganiro by'amahoro byabereye Arusha igihe abanyepolitike kandi abandi baserukira Abarundi bari bahuriye hamwe kandi bipfuza by'ukuri yuko bosezerera burundu amabi yagiye arisubiriza aba mu Burundi mbere agasiga abantu benshi bakozwe ko n'amahano. Niyo bagira bati ego men ziza yuko tugira intambwe yo gusubiza hamwe yo kugarukana amahoro. Atariko hari ibintu byabaye muri iki gihugu tutorenza ku ruho rw'amazi, nuko twabanza tukabirabira hamwe tukabigaya kugira ngo turabe n'ingingo twopfundika kugira ngo ntibize bisubire kuba muri iki gihugu. Muri byo mu ngingo yo bigiriye harimo n'uyu mugwi ego abarundi bipfuza kumenya ukuri kuri kahise cyane cyane kumenya mahano yabereye n'amabi yabereye mu gihugu kugira cyane cyane basubize iteka abari nyazwe. Nogira ndi abambere dushira imbere nabakozwe ko n'amahano nabo bantu isinzi bishwe bakagenda gutyo amazima yongo imiryango yabo gushika uyu munsi itaramenya itashikiye ababo. Hariho abatotejwe, hariho abanyazwe utwabo. Bagira bati abo bose hamwe batosubizwa iteka, hamwe batoshumbushwa mu byabashikiye. Ayo mahoro yo baramahorerane kuba ruguhendana. Ubu rero umugwi waragiyeho, yego uramaze umwaka urenga
Kumbure muravutse yuko ihangiro nyamukuru ryo mugwi ari gusubiza kugateka abakwa kuwe ko namabi yagera aba mu Burundi abo rero kumbure bari mu mice itandukanye uno musi twashimye gushimikira rero kuri aba usanga baranyezwe amatongo bivuye kuri ayo mabi nyene ugasanga n'uno musi ntibarasubira mu vyabo uwo mugwi kumbure uba ufise intumbero yo gukorera kuba kozwe ko nayo mabi muri ubwo buryo
yego mbere n'itegeko ritugenga yatomboye rirategekanya ico no kwita gushumbusha abatakaje ivyabo abanyazwe mu bitari bike nayo matongo arimwo nibaza ko intambwe ya mbere nuko tubanza kumenya uko ibintu byagenze kumenya abantu bakozwe ko nayo mahano bahatakarije ibitari bike kuko ni bimwe nababwiye kare nta kunywana no gusubiza hamwe gushoboka mu gihe abantu bavuga ntibakomeretse bakomerekejwe banyazwe utwabo bagifise uwo mubabaro nabwira nti rero iruhande yo kurondera uko kuri na cane cane tugashikibanza navuga nti kininiya ca mbere cane cane abakozwe ko n'amahano tuzorabira hamwe uburyo bubereye dufatiye ku aho Burundi bugeze uyu munsi kugira ngo turabe ingene abantu basubizwe iteka mu babo no mu vyabo
ka duhindukire kwa Dieudonné Mbonimpa ibi muvyumvise mu wundi mugwi kumbure w'igihugu babishira imbere mu vyakira gute mwebwe
ego murakoze no mugwi w'igihugu ujejwe gutatura matati y'amatongo n'andi matungo sentebe ibi bashira imbere ni vyiza nkako ni kwitegekora ibivuga kandi natwebwe muri sentebe ico dukora bijanye n'ivyo dukora kugira ngo dusubize agateka abagateshejwe dukora kugira ngo dusubize ijambo umuntu yateshejwe ivyiwe yanyazwe ivyiwe kubera amabi iki gihugu cagiye kiracamwo kuva Burundi bwikukiye murumvise rero cane cane ivyo uyu arongoye uyu mugwi sever umenye ugujeje kumenya kuri no kurekuriranira usanzwe ukora na twebwe muri Sentebe ico dukora nuko muvyo tuba turiko turakora no kugira ngo twakire ayo matati twakire abo bahunze bahungutse no munsi bagasanga ivyabo vyaranyazwe turiko turabikora rero turagerageza tugakorera kuri iki cyane cyane kiri muri uyu mugwe kumenya ukuri no kurekuriranira tubanza ubwa mbere na mbere tukamenya ukuri mbega ukukuri kumeze gute kuvyabaye tukamenya nti habaye iki byagenze gute kugira ngo naka yangazwe naka ahunge igihugu maze ashobore gutakaza ivyiwe abisubizwa gute turaca turaba rero mu bikorwa bya Sentebe tugasha kugira ngo uyo muntu asubizwe ukuri mbega byagenze gute
mbega mukiringaho nyine umuntu havagira ati muzangu gusanga mufisi igikorwa kimwe kuri cyo kibazo
urunganira igikorwa cha Sentebe kuko uyu mugwi waratanguye Sentebe niyo yatanguye irajaho uno munsi no kubwira ko muri bibi turiko turakora tumaze gutatura amatata arenga 30,000 ugasanga hari abayibayemwo nawe tuyibasubiza twebwe ntituja kumubwira tuti nyamara zana marwaye waronke ngaho iri tongo wararirimye imyaka irenga zani umushumbushe dukeye kubyo warondeye uyu mugure hamwe woza ubasabira inshumbusho kuri abo bantu byofasha kandi mwumva ko bizogenda neza
isango ryabasanga igikiyago
kereka kumbure dukwitire mu manuko bw'igihugu muri komine ya Rumonge aturi kumwe na Masumuko Atanazi asanzwe kumbure ari mwishira hamwe mbere narirongoye ry'abahungutse Atanazi turaramukije tona banikaze
mwaramutse neza
uduza kajugira Atanazi kugira ngo abantu bagukurikirana baheze bakumve
murakoze cyane mwaramutse neza.
Mhm. Atanazi mwakurikiranye kino kiganiro aho turo turabira hamwe uko umugwi kumenye kuri no kufasha barundi kunywana uzoheza ukitaho kibazo na cyane cyane gihanze abahuye namabi burundi bagiye buracamwo bagaheza bakanyagwa amatongo yabo. Wumvise ko kumbure bategekanya kugikorera ko wowe byakira gute?
Ivyo jewe ndabishima nkuko twa dusanzwe tubivuga ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka atahunze kumva zimuvuye ko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ivyiwe akacabarirwa n'abantu bamwe bamwe ngiyo bishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi sentebe utunganya ico gikogwa umuntu akabarirwa yuko yogabura itongo nuwo batavukana twebwe rero muri ERB ni bamwe twashobye gukurikirana hafi ibyo bintu twebwe hari ikintu twasinye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma twanasaba yuko mwaka jyagace uba wagabuye n'umuntu nuko uhabwa agasumbusho rero nkuko maze kuvyumva babivuze babishikiza abo banyakubagwa
ariko muri ico gihe byaca bigenda gute ibyaheje bigenda gute muri ico gihe muriko murasaba gushumbushwa
muri ico gihe twasaba gushumbushwa ku ruhande twa na cyane twabibwira leta hanyuma tukabibwira n'umugwi CNTB no kuvuga yuko ni ndumwe kandi arabizi yuko twama tuvuga ati mbega twashobora kugabura n'umuntu utavukana kasa duta uko nyene sentebe itegekanije iki ikibazo kizanye no gusumbusha aho twebwe nta nyishu baduha kuko bavuga yuko ati bo uburenganzira bwabo nubwo kushikiriza umuntu cyongo cyanke kubumvikanisha bakagabura uko niko ndabizi kandi niko babivuga ariko ikibazo cyo gusumbusha nacyo bigera bavuga ko kuko bavuga yuko ati bo muri mu migambi yabo icyo ndikirimo hanyuma rero kubu umaze kumva yuko umugwi severe bavuga yuko hazobaho ikibazo cyo gusumbusha ico twagishima cyane nimba bitaba mu mvugo gusa ari amajambo gusa kuko kesha aho umuntu avuga akabivuga ku munwa ariko mu ngiro ntirizeho nimba kizobaho n'igikorwa twahora dusaba yuko coba kandi nta muntu wogabura itongo n'uwo mutavukana hanyuma ukacugenda uko nyene irababaze cyane
masumbuko usanzwe arongoye umugwi seve avuga yuko gushumbusha ngo bifasha ko umubano mwiza canke amahoro hagati y'abo bantu babiri uwoba yarasubije itongo canke uwoba yitwa ngo yari mu itongo ry'uwundi baheza bakabana neza nawe niko bibona
niko ndabibona mu gihe hosumbushwa na cyane uwo yatuwahuti yarasanzwe ari itongo ryiwe kuko niwe yatakaze ahanini co haruba nk'imyaka namaze jewe ntayiko ndakorera mu itongo ryanjye hanyuma rikorera mu wundi jewe mvuga yuko ati byoba byiza mu gihe hosumbushwa umuntu yahunguye kandi nibaza yuko umubano woba mwiza kuko ibyiwe yabimaze mu imyaka ataririmo kuko yatakaze ibintu byinshi murakoze
Urakoze Terence barakoze nabo batumire mwari kumwe nibutse bari ko baratwumviza ko cyari gice ca mbere aho twari ko turabira hamwe igituma bizoba ngombwa gushumbusha abazo badashoboye gusubizwa mu vyabo igice ca kabiri ni mu kiganiro kizokurikira Jerome Niyonzima nongere nkenguruke mwe mwaduteze yompi ndabipfuriza kuronirwa mu banyu no mu vyanyu naho utaha
cyari kiganiro ntureka zoza Kiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
nuko rero nshuti bakunza akaba ino ngaha duca tugomba tube dusozereye ibiganiro byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya dushimire bagenzi bacu batandukanye bagize ico baterera kugira ngo mushobore kuba mwakurikiranye ivyo muvise vyose yakoze Fatuma Limasi Kalala yari muhinga bw'ivyuma ndiyane nahazwe twari kumwe kuri mikro ndayifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu tuzosubira ejo igice cy'indwi mu kiganiro iwanyu mu ntara mukurikirana kuva kuwa mbere kushika kumusi wa gatanu mururanirwe rero kandi mugire umusi wa Mungu mwiza mubanye no mu byanyu.